Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno munsi ni kuwa gatatu, itariki 13 z'ukwezi kwa kane, mwaka w'2016. Muri studio indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Frederic Munikije.
Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga. Amafyigo ni igihimba gihambaye cyane mu mubiri w'umuntu, kirayungurura kigasukura amaraso. Icyo gihimba gitaye ubushobozi umutima urashobora guhagarara. Ni mu kiganiro muri Sanga mu kanya kari imbere. Ariko mbere yaho, reka mugenzi wacu Frederic Ngundikije atubwire incamake y'amakuru avugwa ku Burundi.
Urakoze Oriana, mwiriwe neza nshuti mwese mu teramanye ni radio Ijwi rya Amerika. Incamake y'amakuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Dutanguriye ku nkuru yerekeye ibiganiro byabaye hagati y'umurwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hamwe n'abakuru b'imigambwe mu Burundi. Turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye iyi nkuru. Evariste, imigambwe yagiye muri ibyo biganiro ni
imigambwe yagiye muri izo biganiro ni imigambwe yemewe n'amategeko hano mu Burundi, kiretse umugambwe Sabanya Frode urongowe na Leo Singendakumana hamwe n'umugambwe Iprona ishami rirongowe na Karoli Nditije. Ariko abari mu mugwi w'igihugu jejwe amatora jejwe nako ibiganiro mu gihugu hagati bamenyesha ko bari babarungikiye ubutumire.
Abo bakuru b'imigambwe yatitavye ivyo biganiro hari ico bashikirije?
Abakuru b'imigambwe batitabiriye ibiganiro kuri ubu ntiturabaronka, ariko mu minsi iheze bararahiye bararengwa ko batizigira bitaba ibiganiro na bimwe bitunganywa mu gihugu hagati, bo bakavuga ko bazitaba ibiganiro bizobera hanze y'igihugu.
Abitavye ivyo biganiro basabwa iki?
Abitavye ivyo biganiro basabwa gushikiriza inyishu ku ngorane zihanze igihugu kuva cikukira, no kuvuga gutanga icyo no kwita solution ingene Uburundi bwova muri izi ngorane, bagatanga ibyiyumviro byotuma Uburundi buva mu ngorane busanganywe muri kino gihe.
Abo bakuru b'imigambwe bitavye ivyo biganiro barimo imigambwe imwe itavuga rumwe na leta, bavuga iki ku biganiro bizohuza abarundi bose? Murazi ko leta ivuga ko izoganira na bose kiretse abagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi canke mu kuturumbanya umutekano mu Burundi. Abo bakuru b'imigambwe yavuga iki
kuri ico kijanye n'ibiganiro vyohuza leta n'abanyepolitike bahungiye hanze, na cane cane abagirizwa gutegemaraza ubutegetsi, abagirizwa gufata ibigwanisho? N'abakuru b'imigambwe babiri, umwe arongora urunani rw'abigenga Mizero y'Abarundi agatorwasa, hamwe na Augustin Nzojibwami arongora uyu mugambwe Sango Pader. Uwo wa nyuma avuga yuko abagirizwa guhika ubutegetsi n'abafashe ibigwanisho batuza muri ibyo biganiro umugambwe Sango Pader utemera ko baza mu biganiro, mu gihe hagatungwa asabwe avuga yuko abo ari bo noneho bo kuganira na leta y'u Burundi, bakabazwa igituma barafashe ibigwanisho, bakabazwa igituma barashatse guhirika ubutegetsi.
Evariste, urakoze, tugusabe ubandanye udutorokaniriza iyo nkuru, turagutera kamo mu biganiro vyacu biri imbere. Iyi nkuru iriko iravugwa mu Burundi muri iki gihe ni inkuru ivuga ko ibiro bijejwe gutoza amatagisi mu Burundi bimaze gutoza amafaranga angana na miliyardi 149.7 kuva uyu mwaka utanguye. Turi kumwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza yakurikiranye inkuru. Icyo gitiri cy'ayo mafaranga amaze gutozwa muri amezi atatu n'igice muri mwaka gisigura iki, Eloge?
Ego Fredi, higitigiri kubwumu komiseri mukuru atwara ikigo BL kireje kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta avuga ko gishimishije kubwiye ko ngo bari bihaye ihangiro ry'imiliyaridi 151, kubwiye ngo kigitigiri kirashimishije. Ariko naho nagwa akagaruka avuga ati naho igitigiri gishimishije, aya mafaranga ni make ugereranije n'ayari yinjijwe muri iki kiringo nyine mu mwaka uheze 2015, kuko iki kigo cyari cyinjije imiliyaridi 160 na 6 n'ibikindwi. Kubwa Domitien Deo, kubwa Ureatwari Kigober, agira ati ibi byatumwe n'ibihe by'umutekano muke hamwe n'izindi njyana za politike biri mu Burundi, ariko agatanga umwizero ko aya mezi yandi asigaye ibindi bice bibiri by'umwaka yizeye ko kigarongoye kizotorokanya amatagisi menshi kurusha n'amakori kikinjiza amahera menshi mu kigo cya leta narirya ikigobere giherutse.
Urakoze Eloge,
abakozi bashasha.
Tugusabe Eloge, nawe iwe ubandanye udutohoreza iyo nkuru mu kanya turagutera kamo. Urakoze cyane rwose.
mwese mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Nkuko bisanzwe ku munsi wa gatatu tubashikiriza ibiganiro byerekeye amagara y'abantu. Uno munsi tugiye kuganira ku mafyigo y'umuntu. Amafyigo ni igihimba gihambaye cyane mu mubiri w'umuntu kuko kirayungurura kigasukura amaraso, icyo gihimba gitaye ubushobozi bwose umutima urashobora guhagarara. Ibitaro Roi Khaled mu Kamenge Bujumbura mu Burundi hasigaye hakoresha ubuhinga bwa none bita dialyse mu kuvura amafyigo. Tugiye kuganira hanini ku buryo ubwo buhinga bushasha kuri byo bitaro bukoreshwa. Kaze rero mwese mushikiriza ibibazo n'ivyumviro kuri iki gihimba cy'umubiri no ku buryo kivugwa. Turi kumwe na muganga Joseph Nyandwi akorera ku bitaro Roi Khaled, akaba agiye kudusobanurira ivyerekeye ubwo buhinga bushasha. Nkuko bisanzwe rero mutwandikire ubutumwa bugufi kuri WhatsApp yacu tubashire ku rutonde rw'abipfuza guterera no kubaza ibibazo mu kiganiro cy'uno munsi. Nimero yacu ya WhatsApp ni 1202414991931. Ndasubiramwo 1202414991931. Reka twakire umutumire wacu, ni Joseph Nyandwi. Mwiriwe neza muganga Joseph Nyandwi, kaze neza mu kiganiro muri sanga.
Mwiriwe.
Muraho murakomeye?
Yego turakomeye.
Murakoze gufata akakanya ko kuganira natwe. Muganga, mwotubwira muri make uko amafyigo akora mu mubiri w'umuntu, agwariyo bigenze gute amafyigo?
Ifyigo ni igihimba cy'umubiri w'umuntu. Akazi kacyo cya mbere n'akazi ko kuyungurura amaraso kugira ngo imicafu iri mu maraso ivemo. Hanyuma ikindi gikorwa cy'amafyigo ni ukumenya amazi akenewe mu mubiri akaguma mu mubiri, kuvuga yuko ni igihimba kituma amazi y'umurengera mu mubiri asohoka agasohokana niyo micafu. Hanyuma ifyigo kandi ni igihimba gifise gituma ivyunyunyu vyo mu mubiri biba ku rugero rukwiye, biri nk'umurengera bigashobora gusohokana n'umukoyo. Hanyuma ifyigo ni igihimba gituma umurindi w'amaraso uguma ku rugero rwiza. Hanyuma ifyigo kandi riratuma hariho ibintu zitwa ama hormone iyo fyigo rikora, ayo ma hormone agatuma urugero rw'amaraso mu mubiri ruba ku rugero rwiza. Hanyuma handi naho ifyigo ni igihimba gituma icyunyunyu cya calcium kiba ku rugero rwiza mu mubiri.
Murakoze cyane gose muganga Nyandwi. Kuri Facebook abanywanyi bacu twabamenyesheje yuko tugiye kuganira ku mafyigo. Kuri umunywanyi wacu yitwa Jean Ndayizeye kuri Facebook ari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yipfuza kumenya ibimenyetso by'igihe amafyigo abadakora neza mu mubiri. Yongera abaza ati amafyigo aravugwa agakira.
Hariho ingwara nini zibiri z'amafyigo abantu basanzwe bazi. Ariho ingwara aho amafyigo aba yateye ubushobozi mu mwanya mutoyi bwo gukora ivyo navuze ko akora, na cyane cyane kuyungurura amaraso. Mugabo umuntu avuwe neza ubwo bushobozi amafyigo agashobora kuburonka, ico gihe rero biba byavanye n'uko umuntu aba yataye amazi menshi. Hanyuma yindi ngwara nuko amafyigo aba yateye ubushobozi bwo gukora, mugabo muri ico gihe ubwo bushobozi amafyigo ntabagishobora kuburonka naho umuntu yovugwa gute. Kuko ari ibihimba by'amafyigo biba byononekaye. Mu bimenyetso rero mu bisanzwe kuri iyo ngwara ya mbere, umuntu afatira ku cyatumye umuntu agira iyo ngorane y'amafyigo. Kuko ikimenyetso cya mbere gishika ni uko umukoyo usohoka ari mukeyi cyane. Ni kuvuga yuko nko karorero mu masaha 24 usanga umuntu afise umukoyo utarenga amasantiritiro 10 cyangwa 500. Aho rero umuntu acarabi cyabitumye hari ibipimo umuntu atagira mu maraso za creatinine bishobora kwerekana yuko amafyigo yiwe yononekaye, ahandi naho agashobora kuvyimba umubiri cyangwa agatangura kuyogwa. muga mura ico yongora indi ya kabiri y'amafiga yatewe ubushobozi uta kiburonka bita mu France insuffisance rénale chronique aho ningwa riba yaratangiye kuva kera na kimenyetso na kimwe umuntu yumva abakomeye ico kimwe nabandi akagendana yongora y'amafiga imyaka n'imyaka mugabo mu gihe yongora yaganguye igeze ku rugero rwo hejuru cyane umuntu arashobora kumva atanguye kubyimba kudahwa kutagira akayabagu akonda agakama amaraso akiyagaza ku mubiri ntasinzire hanyuma birashobora gushika nuko ashobora no gutubyenge kubera imicafi iba yabaze myinshi mu maraso ikajya mu bwonko akamera nk'uwataye ubwenge ahandi naho umurindi w'amaraso ukaduga bijya byita tension hypertension ikaduga cyanke agashobora no kuvunika amagufa gutya ariko aratambuka igufa rikavunika kubera yuko calcium iba yabaye nkeye mu magufa
none mwiheje mubona indwara z'amafigo zikarira nk'abande kugiranyije n'imyaka cyane cyane zikarira abande
mu bisanzwe nkongaha ku bitaro rwa Kalete ibyo maze kubona naho ndi muganga avura abantu bakuze indwara z'amafigo n'abana zirabafata mugabo ahanini n'abantu bakuze kuko umwana agwa indwara y'amafigo usanga kenshi ari indwara yavukanye ko iba yatumwe n'ibintu n'ibihimba by'umubiri yavukanye bitameze neza bijyanye n'amafigo cyane ugasanga ni indwara nyine ifatira mu mafigo aba yaravukanye nk'abana bakiri bato hariho indwara yitwa syndrome nephrotique kuvuga yuko umwana byimba mu mukoyi agasohoka ibintu byitwa ama proteine byinshi ivyo rero abana benshi birakunda kubafata ngaha hanyuma ariho ni ingwara ntuze ya insuffisance rénale iriba ya ngwara amashiga tubushobozi bwo gukora umwanya mutoyi nk'abana bagwaye malaria barashobora kwigora mugabo ni gake cyane abana bakamya amaraso cyane umwana ayaguye umwumwa kubera ugucibwamo cyane kubera kudahwa hanyuma ku bantu bakuze naho yaba ku bagore gitsina gore cyake gabo bose baragwara izo ngwara ngaha kuva ku miyabaga gushika ku bantu bakuze cyane kuko icyambere kiyitera ngaha amubwirwa twakoze icyambere gitera iyo ngwara y'amafigo insuffisance rénale chronique hariho diabete hariho hypertension ingwara mu vuduko murindi w'amaraso hanyuma hakaba hariho n'ama infection ni kuvuga indwara zijyanye n'ama mikrobe nka ama mikrobe y'umugera wa sida cyane umukrobe wa malaria cyane n'ayandi ma mikrobe hanyuma hariho ku bantu b'abagabo indwara ya prostate iyo prostate yazinze umukoyo ntubugisohoka bikaca bituma amasigo yononekara hanyuma hariho ikindi nacyo twabonye gitera iyo ndwara n'imiti abantu bafata hariho imiti y'ububabare abantu bafata umwanya munini ya bita mu gifaransa maintien inflammatoire non stéroïdien iyo miti ikonona amafigo umuntu akazoza amafigo yiwe yarononekaye
none umuntu afashe iyo miti uvuze maintien inflammatoire ko tuzi ko abantu benshi bayifata cyane iyo bafite ububabare hariho hose mu mubiri uba wafashe nkingana gute kugira ngo amafigo yononekare
ni kuvuga yuko kugira amafigo yononekare ashobora kononekara bivanye ku mwanya muremure wafashe iyo miti naho bari kurafata doze yo kuko mu bisanzwe iyo miti ntushobora kuyifata hejuru y'iminsi indwi ahandi naho amafigo ashobora kononekara kubera yuko wafashe doze nini ya y'uwo muti kuko ni imiti ino umuntu ashobora kugura atarinze kujya kwa muganga ngo muganga awumwandikire ugasanga umuntu kubera naka yafashe ibyo muti yamugiriye akamaro nawe nyine ati yawufata mugabo ntamenye n'ukundi nawufata n'iminsi ategerezwa kuwufata ivyo rero ni ibintu bikunda gushika
muganga mu minsi yahera nkuko twavuze mu ntango haci iminsi mike mutanguye ubuhinga bushasha bugukoresha mukoresha kugira ngo muvure amafigo ubwo buhinga mu gifaransa bita dialyse ngo dusigura muri make ubwo buhinga bwari bwo n'ukuntu muvura abantu mbere yuko twakira ibindi bibazo by'abanywanyi biragishwe ijya Amerika
niko ngaha ku bitaro bya Rwakalede haraciye hafi amezi abiri hatanguye imite ya dialyse mugabo twebwe dialyse dukora ni hemodialyse kubera ariho dialyse peritoneal yo yikoreshwa amazi bagashira akaringoti munda kakagumayo hanyuma ariho uruhu rwo munda ariko ruca rukora igikorwa cifyigo mugabo twebwe rero na maraso ducisha mu cyuma ariho icyuma cyitwa machine d'hemodialyse niho tufatira ibipimo dushaka ku mugwayi kuko ni nka kujya wandikira umuntu umugwayi umugwayi rero ageze kuja kuri dialyse ndamwandikira ivyo bategezwa ku muntu kuvuga amazi ategerezwa guta ivyunyunyu ategerezwa kuronka n'amasaha ategerezwa kumara butiko tumugira dialyse hanyuma iyo mashini iriko agace gakora igikorwa cy'isigo ako kantu tukita dialyse ni kuvuga yuko amaraso ava mu muntu agaca muri ako gace hanyuma hariho amazi yitwa dialyse aba yarakorewe icyo gikorwa agahushanya n'amazi muri ako gace ni kuvuga yuko imicafu iri mu maraso ikija muri ayo mazi yitwa dialyse hanyuma ayo mazi ya dialyse naho barimo ibyunyunyu umugwayi yababuze bikaca bijya muri ya maraso amaraso rero agasubira mu mugwayi hanyuma ya dialyse nayo irimo imicafu tukaca ikacigenda tukayita ibyo rero iyo dialyse kamara mu ntango umugwayi gitangura na masaha 3 kuri dialyse ya kabiri na masaha 3 n'igice hanyuma kuri dialyse ya gatatu n'izikurikira aca ba masaha 4 ngo ico nubwira abatwumviza niko ngaha kuri Roi Khaled twatanguye iyo dialyse ku bantu bafite insuffisance renale bi ni kuvuga bataye ubushobozi mu mwanya mutoyi guko amasigo akora kubera yuko abo bantu baba bakeneye ama dialyse make bakaca bakira kubera abantu bagwaye amasigo ni benshi bakeneye dialyse ubuzima bwabo bwose ivyo rero tubigiriye rimwe byo tugorana kuvuga yuko tuza turagenda buhoro buhoro nabo bandi bazoshikira
ariko nko ku kibazo cha Jean Ndayize no kuvuga ko nkuko bivuze uwonye bayagiriwe iyo dialyse ya mbere agakira abakize Burundi canke babigenze gute
muri abo bantu bataye ubushobozi mu mwanya mutoyi barakira ibipimo tugapima tukabona yuko amasigo yiwe asubiye gukora neza mbuga mumenye yuko isigo riba ryababaye naho muri uwo mwanya riba ariko rikora neza umugwayi tuguma tumukurikirana kuko hari ivyigwa vyakoze vyerekanye yuko ku mezi 9 abo bagwayi bose boba barakize kubera dialyse nk'abashika 30% bashobora kugira izindi ngorane z'amasigo ni kuvuga yuko burya bushobozi bwo kuyungurura amaraso isigo riba ryaburonse mugabo haba hasigaye udukomere ni kuvuga hakujya kw'inkovu izo nkovu rero tuguma dukurikirana kugira ngo nihaboneke iyindi ngorane ku mezi 6 cyangwa 3 cyangwa 9 tube twazibonye hanyuma amugwaye tumukurikirana ni kuvuga naho aba yakize abasigaye ibintu byo tuma yuko ashobora kugwara numva n'abantu 30% bashobora kugwara
murakoze cyane rwose muganga kuri ibyo izo nsobanuro muduhaye reka tuje ku murongo wa telefone twakireye ibibazo by'abanywanyi duhere kuri Dieudonné Dieudonné muratwumva
ndabumva kugirya meri
mwiriwe neza Dieudonné ikibazo cy'inciyumviro
ndamukiza muganga
muganga arakumva
nagira mbaze muganga yo baravuga yuko ngo ingwara y'amasigo ngo umuntu ngo anywa amazi menshi ngo adashobora kuyigwara byo bari byo ikindi nacyo batubwiye ko ari umugambi wa dialyse ukaba watanguriye kuri Roi Khaled halo
ego turi kumwe
hari ukuntu bafite umugambi yuko uzokwiza uwo mugambi mu mahopitale yo hagati mu gihugu kuko turabye urugendo rurerure gushyika i Bujumbura ibibazo byanjye byari
urakoze cyane Dieudonné reka twakire na Aimable Aimable turi kumwe ku murongo mwiriwe neza Aimable
turashima ngo ntitanga ko yagiye muri Amerika
ego
kandi nari nzi se najya ndamukije muganga mbere na mbere ya byose
ego arakumva
Nega nabaze n'ubundi abagwayo ngo aramafigo ngo bari kugira ngo nabuti. Mhm. Kinyana cyane ngo aramafigo n'umwana akivuka cyangwa umwana mutoyi ayivuka na cyane igikoko nyene.
Cyo kibazo cya kabiri muganga yari yabaye nk'ucishura avuga ko abana bashaka kuyivukana ariko turaza kumuhakanya. Mhm.
Kwagongo umwe amazi menshi urugwa none uyu cyangwa amazi yangana gute kugira ngo ntizware iyo ndabe zari ko murakoze.
Urakoze cyane Aimable. Reka twakire n'uwitwa Rugombo. Rugombo turi kumwe?
Na Bankuwiha Jean.
Bankuwiha Jean?
Ego me mu Rugombo quartier social kuri commune Rugombo ni home.
Urakoze cyane, urakoze cyane. Ikibazo canke ciyumviro muradutunga kuri ico kora ko gakosa.
Agakosa ikiganiro sine nacumbirije neza n'abasabye ko moza mu telefone nka gice cy'ikirizya mezi y'u America nkabo munywanye.
Uri munywanye kuri Facebook.
Kuri telefone.
Turiko turaganira ku kibazo turiko turaganira ku gihimba cyo mu mubiri amafigo no kuntu kivugwa hari kibazo ubufitiye muganga.
Urumva ku kibazo kijanye na mafigo ico no babaza nkabaza uwo mutumire. Nuko hariho umuntu kenshi nga mu Rugombo benshi barayigwaye abandi muganga tu ababaza ngo no kunywa amazi menshi none iyo ngwara y'amasigitegwa n'iki biva kubivugira tuyirinde.
Murakoze cyane Jean. Reka duhe umwanya muganga yishyura ibibazo byanyu duhereye kuri Diodone. Muganga Nyandwi, Diodone yabajije nk'ikibazo na Aimable Nyabonyenye nabajije avuga ati ko bahanurwa kunywa amazi menshi bakababwira ko iyo unywa amazi menshi utagira ibibazo by'amafigo ivyo vyo bari vyo. Hama yabajije cha kabiri ati dialyse mubona ari umugambi ugiye gukwiragira mu gihugu cyose canke ni mu Kamenge gusa muri aka kanya.
Ego oriano bakoze mereye kuri ico kibazo cha Diodone na Aimable tereke ya mazi. Niko abantu kenshi twebwe tuvura turababwira tuti ni munywa amazi menshi. Mugabo nitubabwire urugero ivyo rero umugwa yamubariye kunywa amazi menshi ashobora kunywa amalitira 2, 3, 4, 5 arashobora kuyanwa. Mugabo rero hagiye ugiye kuraba umubiri ukeneye amazi angana gute iyo umuntu atagwaye amafigo. Umubiri nko muri ibi bihugu byacu bishushe umubiri ukeneye hagati y'iritiro rimwe n'igice n'amalitira 2 ku munsi. Ikibazo kiza umuntu ayanwa gute kuko arabashaka kuyanwera rimwe mu gitondo cyangwa ku mugoroba. Ni kuvuga yuko na amazi ugumunwa kuvubyutse gushikuje kuryama. Ni kuvuga yuko yose yanwera rimwe mu gitondo cyangwa ku mugoroba. Hanyuma ikindi ati none aya mazi umuntu anyoye amazi menshi ntagwara. Amazi menshi aragwaza ni nkuko kutanwa amazi bigwaza amafigo. Komeje kubabwira urugero rw'amazi mubiri ubukeneye. Iyo umuntu yagize umwinyenyere umwitozo arashobora kunywa amazi arenge kubera abayayataye. Mugabo rero ifigo rifise ubushobozi bwo kuyungurura neza amazi angana amalitira 3 umuntu yanyoye. Iyo birenze amalitira 3 ifigo rirashobora kononekara. Ni kuvuga yuko iyo amazi yanyowe umuntu yanyoye amazi menshi ifigo ritegerezwa ayo mazi kuyasohora arenzeko. Mu kuyasohora rero ritegerezwa gukora cyane kandi hariho n'utundi duce tw'umubiri dutegerezwa gukora two mu bwonko. Ni kuvuga uduce dutuma amafigo acakora cyane kugira asohora amazi gose. Mu gihe rero yakoze cyane araruha arushe ukatusanga unyoye ya amazi ningakuja kwitwiyo aciye mu masiryo yirukanga ukagumuca kumwanda mutoye ugasohora ya amazi wanyoye muga urasohora n'ayandi mazi wari usanzwe ufise mu mubiri ukacutangura kunyoterwa. Ni kuvuga yuko uca uzuranwa amazi menshi ugenda kenshi kubera kumunyoterwa. Ni indwara yitwa potomani. Mugabo rero iyo ni indwara imeshobora gutogwa n'abantu banywa amazi menshi. Iyindi ndwara nuko hariho indwara yitwa diabete nefrogenique. Ni kuvuga yuko uko kunywa amazi hariho uduce tw'amafigo twononekara ugasanga ushoboye kugwara n'iyo ndwara. Iyo ndwara nayo nyene
ikimenyekanisha ni giki mu kunyoterwa cyane kunywa amazi cyane kujya kwa diabete hanyuma ukagenda kumwanda muto yikenshi murumva rero ivyo o ni nkuri kizimbi zo kunywa amazi menshi ahantu kebura nk'abantu bavura iyo babwiye ati we wa muntu utegeza kunywa amazi angana gutya utegeza kunywa amazi ni bayi bashyira ko urugero hanyuma ku muntu agwaye amasigo naho nyine ari urugero ategerezwa kunywa nk'akarorero umuntu amasigo yiwe akora munsi y'ibice 15 ku ijana uwo muntu mu bisanzwe ntashobora kurenza ku munsi igice kiritiro kuko anyoye menshi ntayasohora acatangura kubyimba umuntu amasigo yiwe akora hagati ya 15 na 60 ku ijana arashobora kunywa litiro ku munsi umuntu amasigo yiwe akora ibice birenga 60 ku ijana amasigo yiwe bambe arashobora kunywa amazi angana litiro n'igice ku munsi kuko anyoye menshi ngo nyina cyatangura kuzimba kubera ntayasohora hanyuma kuri iki kibazo cy'uko cya Emmanuel yavuze ati Claudio Donatinone iyo dialyse kuri Mukamenge hari umugambi w'uko yo kwira mu gihugu cyose nivyo kubera ugiye kubiraba ngaha mu Burundi nk'abaganga no kwita abaspecialiste nka bose bari ngaha ibujumbura ugasanga rero uwo mugambi watanguriye ngaha mugabo jewe kubera mvura abo bagwayi ndafite ingorane nyinshi cyane ku mugwayi aja kuri dialyse ava ruguru atava ngaha ibujumbura dufate nk'umugwayi ava mu cankuzo ategeza kuza muri dialyse gatatu mu ndwi cyanke kabiri kuva mu cankuzo akazino akagira dialyse akaduga akamara umunsi muhira ruguru hanyuma akamanuka murumva ko bidashoboka iyo ni ingorane ikomeye nico gituma rero nk'ubu hariho umugambi wo gushyira dialyse kuri hopitali cyasha y'Ikaruzi uwo mugambi uri kurakogwa kuko ni wajayo n'ukuri uzofasha abantu benshi bo mu bika rya karere bo babagwaye amasigo bo bakeneye dialyse mugabo
uwo mugambi uzotangura ryari
umugambi waratanguye kuko ari ivyuma bamaze gushiraho igiye ubugisigaye n'ukwigisha ukwigisha bashobora kubikora kugira dialyse icyo gisigaye hanini hanyuma no kugwiza ama mashini yo kugira dialyse kubera imashini hari n'imwe
yego mbere yuko tujye ku kibazo cy'ukurikira Jean mu rugombo cerekeye impa igitera iyo ngwara z'amafyigo cyane cyane mwavuze ku byerekeye amazi menshi umuntu aba yanyoye ashobora kuba ikibazo tubarije ikibazo abakenyezi bibungenze bahanurwa kunywa amazi menshi bobo mwo bahanura iki urugero rw'amazi baba bategerezwa kutarenza cyane kuronka mu mubiri co bo bari urugero rungana gute
njengaruka andi nyene iyo umuntu amafyigo yiwe akora neza yaba yibungenze yaba atibungenze ategerezwa kunywa amazi umubiri ukeneye ni kuvuga hagati y'iritiro rimwe n'igice n'amaritiro abiri mugabo iyo umuntu yataye amazi yashushe cyane hashushe cyane yagize umwitozo arashobora kunywa amazi arengeje ashaka kumaritiro atatu cyangwa ni kubira abaya yataye n'umugore yibungenze nuko kuko nta kintu cyosigura yuko kubera yibungenze ari ategezwa kunywa amazi menshi
yego ndakeka mwasiguye ikibazo cha Jean kubijanye n'impamvu amafyigo agwara yavuze ati bitegwa n'iki ko mu rugombo abantu bagwara cyane hoba hari ikintu ngo bamuzi gitera izo ngwara mu ntara ya rugombo ngo twoba tutazi canke muri iyo ntara co bagituma abantu bagwara amafyigo cyane
mu ntara ya rugombo hariho ikigwa cyagizweho cerekeye diabete cyarerekanye yuko abantu benshi bo mu rugombo bagwaye diabete ibice ntazumfise mugabo nka hafi 15 ku ijana nababariye yuko mu bintu bitera ubwa mbere ngaha mu Burundi iyo ngwara ya diabete no mu mihingo myinshi yo ku isi diabete iri mu ngwara za mbere icyo ni cya mbere cyo bakibituma hanyuma icya kabiri rugombo iri mu kiyaya cimbo ni n'ahantu hari ingwara ya malaria nyinshi malaria rero iri mu bituma abantu bagwara amasigo iyo rero malaria yononye amasigo umugore ntibamuvure neza ayo masigo agwaye ntakire iyo niyo nyenda muvano yuko acagwara yangwara y'amasigo idakira
murakoze cyane reka twakire n'abandi banywanyi ku murongo duhere kuri bucumi turi kumwe
yego turi kumwe
niriwe bucumi ikibazo cyangwa cyumvira ifite muganga
ikibazo ndamukiriza umutumire nagomba mbaze haragera igihe iyo umuntu agiye kwihagarika ni ukuvuga ku mwanda mutoyi haragera igihe asohora umwanda mutoyi usa n'ibara rya jone n'ikindi gihe asohora umwanda mutoyi ugasanga ufise ibara ryera nashaka kubaza biba byavuye kuki ikindi kibazo nari mfise umuntu yokora iki kugira ngo yirinde iyo ndwara y'amasigo cyane yomenya gute ko agwaye indwara y'amasigo n'ibihe bimenyetso murakoze
murakoze bucumi twakire na Olivier turi kumwe alo Olivier ego Olivier duzijwi ikibazo cyangwa icyumviro
ego murakoze cyane kandi ndashimira radio ijya Amerika yadufashije kuza turamenye ibintu by'ukora bira mu Burundi cyangwa by'indwara naho abamenja avuga ya maradiyo yo mu Burundi bo ibibazo byanjye byari bibiri ndavise umugenzi yaragwaye diyabete aratebashika kuri ku mafyigo no baca nshanda mujyana muri diyalize hama rero baramugiriye diyalize ugeza mu dokiteri yari umuzungu wo muri Kiba arambwira ngo sinde umwanya kandi ngo subire kumuvuza ubu nkaba ndamubise mu nzu nkaba nashaka rero kubaza umutumirwa umutumire mwatumiye icyo nokora muri uwo mwanya kuko urumva ari mu nzu ayo mazi arayakoresha kujya nyine mwabivuze kujya nyine ujya yabivuze ujya wiritse rimwe n'inusu icyo nokora kugira ngo agaruze ubwenge kuko buriko buragenda butakara
murakoze cyane Olivier reka duhe n'umwanya Yosefu turi kumwe ku murongo
cyane rwose
mwiriwe Yosefu shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro
jewe cyo nagomba kumubaza nashaka kumubaza mbega none ubwo buvuzi bumaze gushyika ku bitaro bya Rwakarede ese abantu bavugwa na leta baramaze kwemera ko bakoresha kuko turaziye ko iyo haje ubuvuzi bushasha buzimbye abantu bakoresha mituweli bateremerwa kubukoresha hanyuma icya kabiri nagenda mubaze mbega none umuntu amaze kurwara ubwo haba hari ibyizigiro 100% yuko ashobora kuzokira mu gihe ibyo bintu amaze kutudundagura iyo bikurikiza
yego urakoze cyane yose hari ufite ikindi kibazo
nawe ufite ikindi kibazo ntiwahamukiye natwe nuko dusubiriramo akigora karaba ukuntu tuzakatubwira yuko ingene umuntu yoyirinda n'ingene yomenya ko agwaye iyo ndwara y'amasigo
murakoze cyane
murakoze
Yosefu muganga duhere kuri bucumi yavuze ati yagiye ku mwanda muto hari igihe babisa na jone canke byera biba bisigura iki yongera abaza ati umuntu ayokora iki kugira ngo yirinde amafyigo yirinde indwara z'amafyigo ibyo bibazo ndakeka kimwe muri cyo wari wacishe ariko tugiye kuri Olivier yasiguye umugenzi canke inshuti iwe yari yagwaye indwara z'amafyigo aravuga ati baraja mu buryo bwo kumuvura baragira iyo bwo buryo bwa dialyse ariko bahava baramurungika muhira kuri ahiyageze kuri ico kuri ugo rugero bigenda gute yo mwitaho gute umugwayi wiwe
urakoze Oriane kuri iki kibazo ca bucumi abagize ati iyo umuntu afise arahongira umwanda mutoyi usa n'umuto tubenge canke wera nk'amazi ati biva kuki iyo umwanda mutoyi usa n'umuto tubenge no kuvuga yuko haba harimwo imicafu myinshi n'amazi make kenshi usangwa uwo muntu afise uwo mwanda mutoyi usa n'umuto tubenge aba atamazi akwiye aba yanyoye cyane aba yataye amazi menshi mu mubiri wiwe iyo umuntu rero afise umwanda mutoyi wera no kuvuga yuko aba yasohoye amazi menshi n'imicafu
aho niho bitandukaniye ni kuvuga yuko amazi abakwiye mu mubiri wiwe agasohoka ku rugero rukwiye n'imicafi igasohoka ku rugero rukwiye. Hanyuma bose ari bucumi na Joseph ndere na Olivier sase ukigaruka ko ati iyo ngwara y'amafigo twoyirinda gute, ibimenyetso byayo ni ibihe? Iki kintu ni kibazo abantu benshi bakunda kubaza. Icya mbere, kwirinda indwara y'amafigo ni kumenya yuko iyo ngwara uyirwaye cyangwa utayirwaye. Aho umuntu wese ategerezwa kwipimisha. Kwipimisha naho ni umukoyo umuntu atanga tukawupima. Hariho ibimenyetso turonderamwo by'uko umuntu yoba afite indwara y'amafigo. Ibyo bimenyetso tubisanzemo kuko mu Gifaransa turondera ibintu byitwa proteine, ibintu byitwa leukocyte n'ibintu byitwa hemasi. Ahanini ni ibyo turonderamo kumwe na glucose. Ibyo tubisanzemo icyo gipimo tuca dutuma ku mugwa nyuma y'amezi atatu tukagisubiramo. Tugisubiyemo tugasanga kimwe muri ibyo kirimo, uwo mugwayi tuca tumubwira ko agwaye amafigo. Naho yoba akomeye gute abagwaye amafigo, tukaca turondera igituma yagwaye. Icyo ni ikintu cya mbere umuntu wese ategezwa gukora kugira amenye yuko amafigo yiwe agwaye cyangwa atagwaye. Hanyuma iyo akomeye, nyuma tukamupima ubwa mbere tugasanga ivyo ntavyo afise abakomeye. Tumupimye nyuma y'amezi atatu tugasanga ntavyo afise abakomeye. Ni kiki ategerezwa gukora kugira ngo akingire ayo mafigo yiwe? Ategerezwa kugira ingendo nziza yo kubaho. Ni kuvuga yuko ategerezwa kwirinda ibyo bintu byose bishobora konona amafigo.
Yego. Tugiye ku kibazo cha Olivier, kuko ndakeka abenshi baza gufashwa n'icyo kibazo cy'uyu muntu agize dialyse yagize ibibazo birengeye akarinda yivako. Mudusobanurira yokora iki muri ico gihe?
Urabona uyu mugwayi wa Olivier yaragwaye diabete ironona amafigo, hanyuma araja muri dialyse gushikaho umuganga yamukurikirana amubwira ati hagarika. Uwo mugwayi ari muhira anwa amazi akwiye muga ubwenge buriko buragenda. Icya mbere nari nkeneye kumenya ni imyaka yiwe. Hanyuma ikintu umuntu yarakwiye gukeneye kumenya ni ibipimo by'amafigo yiwe. Mugabo ngerageje kumwishura. Iyo umugwayi agiye muri dialyse ari diabete yononye amafigo yiwe, mu bisanzwe uwo mugwayi ategezwa kuguma kuri dialyse kugira ngo muganga avuge atahagarike. Ibyo byose hariho impamvu. Izo o ntazo yambwiye. Hanyuma ubu nimba ari karata ubwenge ni kuvuga yuko amafigo yiwe ari karononekara cyane.
None yogaruka kwa muganga agarutse mu mufasha
yari mu maraso ubirikira guhirirana iba myinshi. Ubigikenewe ni gusubira kuri dialyse. Ni gusubira kuri dialyse kuko ino dukoresha dialyse mugabo kuvura amafigo barashobora kumuha ifigo. Barashobora kumutera ifigo rikora neza rikacari rikora rikayungurura neza amaraso.
Ivyo murabikora ngaho kuri rura karede?
Oyaye.
Erinda kuja hanze y'igihugu
nze turakora ngaha. Mugabo ndiko ndishura Olivier ibintu bashobora kugirira umugwayi wiwe. Arashobora gusubira muri dialyse, barashobora kumutera ifigo cyane. Hari ubundi buhinga buhanitse cyane ubu ariko baragerageza muga ku bantu ntiburageragezwa. Muga ni ku bikoko bwerekana yuko hariho ibintu vyitwa leserire souche mu kirundi sinungene no vyita, batera umuntu bikaca bigenda gusanura twa duce tw'amasigo tudakora tugasubira kumera bushasha tugakora neza, kuko ari vyirwa vyagize ku bikoko vyerekanye yuko ivyo bishoboka. Urumva rero Olivier uwo mugwayi wiwe musubiza kwa muganga bakaraba koko yuko yosubira kuri dialyse.
Ku kibazo cha Joseph yabajije uburyo bw'ubuvuzi kumbure bwa mituwere, yavuze ati kenshi iyo buhinga nk'ubu buje bwo kugira nka dialyse mu gihugu usanga buzimbye, mituwere irariha ubwo buhinga?
Egome aha ariho imite ya dialyse iri ngaha mu bitaro wa Karede. Mugabo hariho na unité ya dialyse iri privé itari mu bitaro ni clinique yigenga. Nukuvuga yuko iyo clinique yigenga niho ubwo buhinga bwa dialyse bwatangura ngaha mu Burundi, bo baragira dialyse no kuri abo bantu bazoguma kuri dialyse ubuzima bwose. Abo bantu rero mituwere, abakozi ba leta bari muri mituwere, mituwere yaremeye kubarihira ibice 80%. Kandi ugiye kuraba abo bantu barihirwa ibice 80%, nibo usanga bagira dialyse neza, kuko umugore yategeza kuyigira gatatu mu ndwi. Ayigize gatatu mu ndwi acamerera neza, ubuzima bugashobora kumera neza ugereranije n'uko ingene yari ameze. Uburere irabikora, mugati ariko turasaba yuko nabo bandi mituwere yobarihira, turacyasaba.
None kuri iyo 80%, ugereranyije nangahe dialyse mu bisanzwe nk'iyo kwezi canke iyo umugwayi abakeneye, ayo 20% bari nkangahe?
Dufashe dialyse gusa, tudafashe n'ibindi bijanye n'ibindi bijanye. Seance ya dialyse ni 200,000. Ni kuvuga mu ndwi ni 600,000. Mu kwezi ni kuvuga imiliyoni 2,400,000 by'amarundi. 80%, ikiwa hafi umuliyoni n'ibihumbi 600,000.
Ni kumurakoze cyane. Reka twakire nabandi banywanyi ku bibazo byabo. Turafise witwa Rautu. Rautu turi kumwe? Rautu mwiriwe neza, ikibazo cyangwa icyumviro? Rautu vugira mu telefone neza tukumva ijwi risohoke. Duzi ijwi?
Ndewe nabagira ikibazo. Mbaza ati iyo ujya mu ntego y'amasiro agasanga yarononekaye ku buryo atacaha kimumariye, yuko bashobora kumuhindura bakamuha ayandi. Nicyo kibazo nari mfite.
Urakoze cyane. Reka twakire na Leonidas. Leonidas turi kumwe? Halo. Leonidas, mwiriwe neza, ikibazo canke icyumviro ufitiye muganga?
Yego, mwiriwe. Ikibazo nagomba kubaza muganga. Yewe naje mu bagwa amasigo ndimwo. Ariko rero kandi nkaba nashaka no kunganira. Tuzajya kwa muganga ariko batubwira kunywa ry'amazi, mugabo ntibatubwira urugero twoyanywa. Jewe rero nanjye ubundi ku miti nayo imadreco, mugabo hari utubazo tumwe tumwe mbere ko umuntu akunda benshi, usanga umuntu n'amabanga yawe wubatse bikaba byanka yuko ayarangura, biva kuki ni kubiza kuki? Ako ni akabazo ka mbere. Akabazo ka kabiri, nk'ubu jewe turi abantu batoya kandi twabitwa umuntu agwaye amasigo, yo kwitwara gute, yokora udukorwa duto duto, bandanya akora byogenda gute?
Wabwira muganga imyaka yawe, kuko yari yipfuje kumenya bamwe bamwe imyaka yabo bagwaye iyi ndwara. Ugereranyije?
Nagomba kunganira. Murakoze.
Uri hagati na hagati y'imyaka ingahe ga Leonidas?
Yamaze imyaka 44.
Murakoze cyane Leonidas. Mwe muganga Nyandwi, duhere kuri Rautu. Yabajije ku kibazo n'uherutse, yari yabajije ku byerekeye amafigo yandi umuntu ashobora kuronka. Mwoba hano uri iki? Boje hanze y'igihugu? Ntihehe boshobora kwitura ku bakeneye amafigo mashasha?
Urakoze, kuko mu buhinga bwo kuvura amafigo n'ibyo harimo dialyse, mugabo harimo n'ivyo yuko umuntu ashobora kuronka ifigo ahawe n'umuntu cyangwa ifigo bakuye ahandi ku muntu asa n'uwo bayita Imana. Ubwo buhinga ngayo iwacu mu Burundi ntabwo turashikako, kuko bukeneye yuko haba hariho laboratoire zikora neza, haba hakeneye yuko hariho abaganga babaga bateraho amasigo bakora neza, hanyuma abaganga bize kuvura iby'amasigo turahari gukurikirana abo bagwayi, hanyuma hakaba hakenewe n'imiti ijana n'abo bantu kugira ngo igisigo bamuhaye ntiryononekare. iyo rero umuntu abishatse nyine wacu ari ngaha mu Burundi ategezwa kuja hanze naho nyene turamusigurira neza yuko agiyeyo n'imiburi iburi ategerezwa kumara amezi atandatu n'imiburi iburi aho hantu bamutereye iyo figo kuko nk'akarorero nk'iburayi umuntu wateye ifigo ntashobora gusubira inyuma atamaze umwaka ni ukuvuga yuko umwaka wa mbere ni umwaka ugoye cyane umuntu ashobora gutakaza iryo figo uwo mwaka uheze uwo muntu atagira ingorane nkeyi cyane n'imiti mike yaba ari karafata no kumukurikirana bica byoroha iyo mu Burundi haba ariho amalaboratoire ameze neza iyo miti kabihari nabo baganga batera amafigo ntacobuza yuko ibyo bintu twobikora hanyuma Leonidas nawe ariho ivyo yavuze waragwaye amafigo yavuze ati amazi twayanwe igihikiye ivyo nene nabivuze amazi urugero baguhaye utegerezwa kuyanwa buhoro buhoro kuva mu gitondo uvyutse gushikuje kuryama urashobora kuyanwa gatatu kavuga kuti mu gitondo ndanyo icya gatatu saa sita icya gatatu mu ijoro icya gatatu ibyo birashoboka mugabo jewe ikintu nanse nuko hari abantu baravuga ati je mu gitondo ndabyutse ngo nyoye amazi yose ngo niko bambariye canke ndayanyoye mu ijoro oya suko mbere ku bantu bagwaye amafigo igihe cyiza cyo kunywa amazi cyiza nihaje umuntu ayanyoye agiye kuryama akacaryama kuko niho amafigo aba ari karayungurura neza umuntu atariko arirukanga mu bindi mugabo ingaruka mbi nuko ajyamye yanyoye amazi menshi acaza aravyuka mu ijoro agenda kwihagarika ntasinzira neza bukeye akacamera nk'umuntu yataye inguvu n'akazi ntasubira kugakora ni byiza rero kuyanwa ku mutaga kuva umuntu abyutse gushikaje kuryama hanyuma hariho ingaruka mbi zijyane n'indwara y'amafigo yavutse ibi byerekanye no guta ubushobozi ku mugabo ibyo ni ibintu bishikira abantu bagwaye amafigo bivana n'iki bivana n'uko umuntu aba yakamye amaraso kuko indwara y'amaraso iratuma umuntu akama amaraso hanyuma ikindi nacyo bigatumwa n'uko umuntu ataba nguvu abafise atabafungura kuko kenshi arashobora kuguma ahagurwa akadahwa mu gihe amagara watameze neza udafise inguvu udafise amaraso akwiye urumva yuko ariho n'ingaruka mbi zica zijyako mugabo hariho rero n'ibintu byitwa ama hormone atuma umuntu ashobora akabura ubwo bugabo acagabanuka cyane kubera indwara y'amafigo ibyo byose birashobora kuzana izo ngaruka mbi mu myaka yiwe 44 izo ngorane zishitse umuntu acaraba neza kwa ayo mafigo cyangwa kwa ikindi
none hari imfungurwa muhanura kugira ngo wagarure inguvu kumbure yagarure n'amaraso kugira ngo kumbure bimufashe mu kurangura amabanga yabubatse ko yavuze ngo aracyari muto kandi biragoye
ibyo ni ibintu dutegerezwa kuvura kuko iyo ikintu cya mbere dutegerezwa kuduza amaraso yiwe rero umuntu agwaye amafigo hariho imiti yitwa eritropoyetine ni nkabuzo ikorwa n'amafigo igatuma igena umusokoro w'amaraso hanyuma igakabura umusokoro kugira ngo amaraso mu mubiri akwire mu gihe rero umuntu agwaye amafigo iyo nkabuzo ntayo bafite tuca tuyimutera hanyuma ikatigenda igakabura uwo musokoro ni ukuvuga hariho urugero rw'amaraso ategezwa gushikana turudabira ku kintu cyitwa hemoglobine umuntu agwaye amafigo hemoglobine yiwe itegezwa kuba iri hagati ya 11 n'igice na 12 n'igice aho umuntu kandi bikaguma uko nyene kuko biduga bimanuka bica bizaniramo n'indwara y'umutima n'izo ngaruka mbi zo kutarangura amabanga yabubatse hanyuma nicyo kintu kica gituma agwara umutima ni cyo cya mbere gituma abantu bagwaye amafigo bapfa ni ukuvuga yuko ibyo yofungura ubwa mbere hariho uwo muti tegeza kumutera amaraso yiwe akaduga hanyuma ategezwa gufungura ibintu bidashobora kumwononera amafigo hariho ibintu tubabuza abagwayi n'ibintu by'ibyabo ini wacu umuhwi tubabuza kubera urimo potasiyumu kubera potasiyumu ikiduga ikaba nyinshi mu maraso umutima ukacuhagarara umuntu agapfa hariho ibintu byitwa amashokora ahi Bujumbura birahari hariho ivyitwa amagato birahari hariho ivyamwa baba bumishije ubumalimatacho birahari hanyuma imboga imboga arashobora kuzifungura naho zimo potassium mugabo arateka amazi ya mbere ajya zigiye gushaka yasesa kuko abari mu potassium nyinshi hanyuma akabandanya ate abandanya teka izo mboga hanyuma hariho nibindi ategerezwa kujya buhoro buhoro ibiraya akabijya nka kabiri mu ndwi cyane rimwe hanyuma igitoki arashobora kukijya rimwe cyane kabiri mu ndwi ahandi ko mvuga ku bintu dukunda gufungura twebwe abarundi umukire arashobora kujya rimwe cyane kabiri kuko aha mu Burundi nta muntu yize ukungene yofasha ifungurwa abantu bofungura bagwaye amafigo twebwe abaganga rero tuvura amafigo kubera tuba twaravyize turiko turiga nitwe tuca tubafasha muga mu bindi bihugu bari umuntu ashinzwe kumenya nuku sigurira abagwaye amafigo ibyo bategeza gufungura n'ibyo badategeza gufungura
murakoze cyane muganga reka twakira abandi tufise ku murongo Adolphe turi kumwe mwiriwe neza
Jena mse nyibazo bibiri mbazo muganga
yego majambo make
icambere nangoma ndamubaze nk'umuntu afite figo rimwe ashobora kubaho rimwe barikuyeyo cyane ryarononekaye cya kabiri kijyanye n'abantu usanga kenshi nama ndabibona basanga bicaye nko mu kabare ariko aranywa nk'inzoga afite n'amazi tubajya mu ino tuvuga kinjo sinzi
yo mu ducupa
ego basanga ariko aravanga amazi anywa n'inzoga amazi n'inzoga eske nk'uwo muntu ko menga bari ko yarenze urugero y'amazi na alcohol amem cyane mumba nashanda mubaze uko atangaruka
urakoze Adolphe reka twakire na Ernest turi kumwe
yego ndabumva
kibazo
yego ndagomba kumubaza nk'ibibazo nka bibiri bwa mbere yatubwiye yuko umuntu ashobora gutera ifigo rindi mu gihe rindi ryononekaye twatuzi ko mu Burundi izo batabigira ari nk'umukene mutoyi dufata ba ruguru bisaba uburyo bungane kugira ngo ashobore guteza iryo figo n'icyo kiringo yavuze cy'amezi angahe umuntu ashobora kurindira mbona umengo ni ibyo twara nk'uburyo bwinshi hanyuma ikijyanye n'iyo mituweli yavuze yuko bashobora kubarihira 80% ku ijana none abatagira mituweli bobo bariguru wumva byogenda gute nta kuntu leta yobika iratunganya kugira ngo n'abato bato bashikirirwe kugira ngo bashobore kwivuza bose hanyuma nize nangise murakoze
urakoze cyane Ernest reka twakire umunywanyi wa nyuma Richard turi kumwe
ego ndabize
mwiriwe neza
nagomba baze utubazo tubiri umutumire ikibazo cya mbere nari mfise nashaka kumenya ukuntu kubijyanye iyo ndwara y'isigo ukuntu yandura uko umuntu ashobora kuyandura ikibazo gikurikira hari ukuntu nk'akarorero umuntu ashobora kunywa amazi ariko akagira agahengwe ari uko ayo mazi ayasohoye umva mvuga ni agaca guma aja kumanda moto y'umwanya wose umva ari uko aje kunywa ayo mazi nagomba uwo muganga ambwire iyo ndwara ibituma kuko urabona nk'iyo umuntu agira amazi agaca guma agomba kuja kuri petit déjeuner mpaka ayo mazi amuhezemwo nagomba ntomorere iyo ndwara iyariyo
subiramo icyo kibazo cya kabiri uravuze ikibazo aho gihagaze y'umuntu agumye aja ku mwanda wa kabiri akumva aruhutse ari uko awugiye ko
narimvuze nti iyo umuntu anyaye amazi menshi hari igihe aruhuka yuko aruhuka yuko ayo mazi amuheze mumva akaguma aja kuri petit déjeuner ku mwanda mutoye umva nagomba nabazi yuko ari indwara kuko nk'uwari umuntu ashaka kunywa amazi umva ayanyoye ugaca usanga aguma ashaka kuja ku mwanda mutoye mpaka azonka gahe ingaruka avuye ku mwanda mutoye mwanya wose
niba ari ikibazo cy'amafigo
namugonda bazi kwa kibazo gitegwa n'amafigo cyangwa iyo ari indi ndwara abasanganye mu mubiri
urakoze cyane Richard muganga ibibazo bya Adolphe Ernest na Richard Adolphe yabajije iyo umuntu afise ifigo rimwe bigenda gutera ashobora kuba afise iryo figo rimwe yabaje n'ikibazo cyo cyaberekeye abahora abona mu kabare bavanga amazi n'inzoga kumbure kugira ngo ubukare bwa bw'inzoga ntibube bwinshi mu mubiri ivyo yavuze ati ntangaruka byo wabifise duhere kuri ivyo bibazo vya Adolf
yego umuntu arashobora kubaho afite ifigo rimwe ivyo o ifigo murazi ko umuntu mu bisanzwe afise amashiga abiri mugabo hari abavukana ifigo rimwe cyane abantu bagira indwara y'ifigo bakarikuramo agasigarana rimwe ifigo rero kiri mu bihimba bifite ubushobozi iyo rimwe ritagikora irindi rica rivyimba rigakora cyane rigakora akazi kakogwa n'amashiga abiri kandi umuntu arashobora kubaho neza atangorane afite ifigo rimwe muga muri ico gihe kubera ari ifigo rimwe ategerezwa n'imiburiburi rimwe mu mezi atandatu agenda ku muganga w'amafigo aguma acunze yuko iryo figo rikomeye rikora neza kuko rigwaye murumva ko ari indi ngorane hanyuma n'impanuro akamo kugenera ubungabunga hanyuma kica abantu nabo bavanga inzoga n'amazi mu kabare iki ni ikintu cyiza cyane ababikora n'ukuri ni ibintu byiza ko namandiko ndabihanura n'abantu uti kuki inzoga igizwe n'amazi igizwe na alcohol igizwe n'isukari hajya abantu bavuga ati ko ndiko ndanwa inzoga ndiko ndanwa amazi nivyo alcohol ikora iki mu mubiri ku mafigo alcohol ihamagara amazi ari mu duce k'umubiri twita amaserire ayo mazi akacaza mu migende y'amaraso amaveso nico gituma muze muraga umuntu yanyoye inzoga usanga yarandiriye umutsi ni kuvuga yuko aba ari amazi menshi aba yavuye mu mubiri w'umuntu ari muri iyo mitsi n'imigende y'amaraso hanyuma ni kuvuga yuko urugero rw'amaraso n'amazi rucagongerekana mu mubiri umutima ukacutera cyane kugira ngo y'amaraso agende mu mafigo amafigo nacyakora akazi kayo ko kugabanya ayo mazi aba ari menshi mu maraso umuntu rero akacatangura kujya ku mwanda mutoya abantu inzoga barabizi iyo umuntu yanyoye icupa rimwe gusa agiye ku mwanda mutoya atangiye kujya ku mwanda mutoya asohora uhakwa kungana n'amacupa abiri iyo nzoga yanyoye kandi yanyoye icupa rimwe icyo igikorwa kimwe cyabikora ku mafigo no ku mubiri hanyuma isukari nayo nyine ikora nk'amafigo nk'iyo alcohol isukari ibaye nyinshi mu mubiri ihamagara amazi ari mu maserire y'umubiri akacaza nyine muri iyo migende y'amaraso hanyuma amazi akaba menshi mu maraso gutyo umutima ukacutera cyane amafigo nayo akazi kayo ni ukugabanya ayo maraso ayo mazi ukacusanga rero umuntu ataye amazi iyo nzoga yanyoye ataye n'amazi yari mu mubiri akanyoterwa cyane
tuko turaje ku musozo w'ikiganiro kumbura ikibazo gihambaye cerekeye mitiwere yavuze ati abadafise mitiwere Ernest bori hankangahe ko rero tujye ko abayifise bari nk'ibihumbi imiliyoni zibiri ku kwezi abadafise mitiwere bobo bugeranye nkangahe
abadafise mitiwere nk'imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana ane ku kwezi hanyuma yavuze ati none muri ivyo byose leta hari ikintu iri kirakora nico namandiko ndavuga ubwa mbere abantu bagwaye bategezwa kugira amashyirahamwe yabo bakivugira bakavuga ibyo bakeneye bo bafasha hanyuma icya kabiri abantu bategezwa kugira ibintu bitwa mutualité de la santé bakavuzanya hanyuma leta nayo kuko amafigo ngwara y'amafigo ni ingwara ngendanwa zitandurwa ikagira umugambi utomoye wo kuvura izo ngwara kuko nk'ibi by'amafigo mfashe nk'akarorero mu bihugu byinshi bya Afurika n'iby'i Burayi amaleta arashira aravuza aba bagwayi bagwaye amafigo nko muri diyalize
yavuga
iti leta ati hariho uru rugero rw'amahera twebwe diyalize tuzotanga ayasigaye ugwayi azoyirihira cyane ni asiranse arimwo zo murihira
murakoze
rero birakenewe cyane
yego murakoze cyane rwose Dr Joseph Nyandwi kuri Rwakarede Mukamenge Ibujumbura mu Burundi ku nsobanuro isiguro muduhaye ku ngorane z'amafigo twashimiye nabaterereye nababajije ibibazo nabaduteza amatwi mwese muri iki kiganiro muri sanga cy'amagara y'abantu mwari kumwe na Oriane Tangishaka naho ubutaha mwakoze cyane.